Nahiburi toreju kino guno musi abarorezi bari baje baruzura ikibuga cy'umupira w'amaguru titiriwe Ingoma kiri mu gisagara cha Gitega. Abarorezi b'abarundi bari bicemwe imigwi ibiri, bamwe bari bashigikiye umugwi w'igihugu cha Tanzania, abandi bashigikira umugwi w'igihugu cha Somalia. Urukino rurangiye Yusuf Mosi ajejo mayiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yagize icyo avuga ku rukino rwo kurangiza inkino za CECAF.
Bwo kubera yuko bamaze imyaka itari mike bitegura kugira ngo bashoboye gushika ku ntambwe nk'iyi mubona. Uyu mugambi wawe utangiye kuva mu mwaka wa 2012 n'abana batoya cyane bagifite imyaka 10, mugabo murabona yuko ubu ari abana batanguye kumira kabuye k'abagabo. Ni kuvuga rero mu myaka iza ekipe ya Tanzania bazaba bafite umugwi mwiza. Icyo twashoboye gukuramwo nuko nuko mubizi z'inkino ziri mu myiteguro y'inkino zo gukura namwo kugira ngo dushobore kuronka imigwi ibiri izoserukira umugabane wa Sekafa mu nkino z'igikombe cya Afrika z'abana batarenza mu myaka 17 mu mwaka uza. Rero muri rusange inkino nka zose zagenze neza cyane, kuko urukino rwa nyuma mwabonye rwari uteye igomwe cyane, kandi turibaza yuko bizonatuma dushobora kuronka ingoga zo gutegura izindi nkino.
Byabaye ubwa mbere inkino mpuzamahunzi ibera hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko baryohewe cyane kubona n'urukino rurangiza igano rya Sekafa rubera mu ntara ya Gitega. Haba dandaza bo mu ntara ya Gitega, abakinnyi basanzwe bakinira muri iyo ntara, ugwaruka bo muri iyo ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi bose baremeza ko izo nkino zagize icyo zibasigira.
Amahoteli yacu cyatera imbere, kagara cyacu kikaboneka yuko se ibintu byinshi cyane kandi gifite stade nziza, kanamenyekana no mu makuru ngo kubera haza abantu bakuru bakuru batanduka, abadandaza bato bato bakironkera utuntu boshora mu bantu bakaronka karaso ku uyu munsi. Ibintu nk'ivyo n'amarestora yararonka abakiriya. Abarongozi b'intara nobabwira yuko kandi tubasaba yuko bokwama badusabira inkino nk'izi, kubera ziradufasha yuko tumenya abantu abakinyi benshi cyane, mbese n'intara yacu igatera imbere kubashitsi gumironka.
Akamaro ruba zaranzaniye ni kenshi kumirima naraboneye amatala y'amaekipe yajya ava mu bindi bihugu. Yego, narabonye ukuntu bakina. Yego, ndabona ko hari akarusho amakondisiyo fizike, amantrenema bagira, ukabona ko ari akandi kantu basumbije ekipe zino mu Burundi, n'ukuntu babafashe n'ukuntu babitaho.
Nukuri zino nkino twazibonye neza cyane, zari nkino zitunganijwe neza gose, inkino ziryoshye cyane, ukuntu babyitwayemo byari ibintu bishemeye gose. Bijyanye n'iterambere, abajene benshi barashoboye kuba engage muri ibi bintu, barafasha barangira byara kunze ko baronka naye agasabuni, barafashijwe gose. Twe tubona yuko n'ukuri iki kibuga kidufitiye akamaro gakomeye cyane.
Ahmed arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF, yashimiye Reverendo Ndikuri yarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kukuntu iryo higano ryatunganijwe. Mu kumushimira yamuha igikombe cy'iteka cavuye mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Igikombe cya Sekafa by'abana bari munsi y'imyaka 17 cyo mwaka wa 2018 cyarangiye ku ntsinzi ya Tanzania ikurikirwa n'igihugu cya Somalia. Mu rukino rwo kurondera ikipe ya gatatu gwabera ingozi ku munsi wa gatandatu, Kenya yatsinze Uganda ibitsindo 4-1. Iyo ntsinzi yacishyira Kenya ku kibanza cya gatatu, Uganda butanga ikibanza cya kane. Naho igihugu cy'u Burundi cyatunganije izo nkino cyatashe bugica kuko casezere iganwa mu ikura na mojya mbere. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, ku bw'ijwi rya Amerika.